ishirahamwe Kristo ryigenga rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture akat Burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Armeni yongere atwara akat Burundi yiganijwe ijya Amerika ingene zo mpunzi zibayeho mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kongo no mu Buganda.
Tanzania mu gihugu cha Tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa, bamwe bakabatahukana ku nguvu, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa. Abarundi bahungiye mu Rwanda barafise akarusho hamwe na zahungiye mu Buganda. Cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu impunzi zahungiye mu gihugu cha Tanzania hamwe na Kongo. Hari amategeko y'igihugu cya Tanzania gihonyanga, kandi ngaha mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya CAT igiye gukorana n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya Tanzania.
Rero Paul Sharangabo icegera cyo twara urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu makambi y'impunzi CBDH Vicar aratanga ubururero bw'amabi akoregwa mu makambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu muri Tanzania.
Urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi, harumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke, bakababuza gukora, bakababuza ikintu cyose cyo bateza imbere. Abishwe abanyurujwe duhere nko 2015 bari hafi muri 200 abagiye gupfungirwa i Burundi, nabo bari muri abanyurujwe. Abo twashoboye kumenya nabashika ku 8 abatwaye bitemewe n'amategeko, nuko ibi bihugu byo zivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano.
Ayo mashyirahamwe yerekana ko u Rwanda n'Ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'1951 y'i Geneve mu Busuwise, ari nayo ishyirahamwe HCR gita impunzi rigenderako. Patrice Nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu Rwanda yabwijwe ijya Amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho.
Badufashe neza kwivuza, turafite mituweli, oye bashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi. Abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi. Wipimisha zirya ndwara za covid, wipimisha nk'abanyarwanda. Ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi, carte d'identité idufasha muri byinshi. Kwivuza bwa mbere niyo tuwerekana. Ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga kaje kuguruza konti muri banki.
Ibyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashyizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine. Ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo igihugu cya Tanzania kibivuga ko rihamagara Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore gate mu gihugu muri icyo gihugu. Yamara ntibyadukundiye ko tumuronka. Icyo bikoze mu mpera z'ukwezi guheze, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri icyo gihugu. Ubutumwa yatangiye i Nyarugusu ni nabwo yatangiye i Nduta. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifite muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko uyu mwaka w'2022 worangira mwese mwamaze gutahuka. Twarondeye n'igisata HCR citaho impunzi ku isi. Tinageli, umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya, biraba karere ka Afrika y'ubuseruko, ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika, aremeza bimwe mu biri muri zo raporo. Wavugira ishami ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye, yagize ati: ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo. Yamara twanamenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi, akaba atakundi bafise bari kugira kubira abahase. Yongeye ko ati: twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa ruhagarikwa twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi iryo shamwe mpuza makungu hasa yagerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga ibihumbi amajana atatu abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu cya Tanzania mu myaka itatu iheze abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.